Radio Izvidi Amerika. Radio Izvidi Amerika ibandanye ibiganiro byajyo kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri Izvidi Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 muri kumwe na Fidel niyo ngakukaze mu biganiro byacu
kuri nashyigi bate nahakire reka ngahagonda mukure kuri yashita mukuraho n'inkoni ari cyiga gitaye twari bari gushakisha ntawe ntawe ari ntawe gisize ubwo rero bagitoye cyo kwa mbere sasanane
uni Francisco Maniraho se umusore yishwa kubiswe n'umukuru w'umutumba wa Masama muri komine Marangara mu ntara Ngozi inkuru n'andi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato amakuru tubafitiye tuyahere kuyerekeye inkuru y'ishyirahamwe ONU ku Burundi umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'ishyirahamwe ONU rwa gateka ka muntu Zeid Rad Al Hussein yiyamirije no musiko wa kabiri akamo katewe inshuro zitari nke n'imikangara y'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi imbonerakure ku gufata abapasoni n'abigeme ku nguvu batavuga rumwe na leta hamwe no kwica abantu bashigikiye batavuga rumwe na leta Zeid Rad Al Hussein yatangaje kwa kamo kimbonera kurekereke gufata abafasoni nabigeme ku nguvu batavuga rumwe na leta n'ubwicanyi mu ndirimbo zabo ari terabwoba Zeid Rad Al Hussein atangaza ko izo ndirimbo zimbonera kure mu ntara zitandukanye z'igihugu ziteye agahinda bikomeye cyane cyane kubera byemeza ivyo bumvise byatangajwe n'abahunze Burundi byerekeye terabwoba rigirwa n'imbonera kure ishyirahamwe riharanira gateka ka muntu Human Rights Watch byagirije imbonera kure ko zagize uruhara mu bitero byagizwe ku batavuga rumwe na leta zafashe ku nguvu ikivunga abafasoni n'abigeme batavuga rumwe na leta igihe aya masanamu ya video yaja ahabona agahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi umugambwe uri ku butegetsi Sended FDD wari watangaje mu ntango kwa aya masanamu atarayo kuri kandi ko yafatiwe hanze y'igihugu yamara inyuma yuko umugambwe uri ku butegetsi wemeye kwa aya masanamu ya video arayo kuri wategerejwe kwiyamiriza amasanamu ya video yagiye habona imbonera kure ziriko ziririmba indirimbo zikokeza gutera indabafaso n'abigeme batavuga rumwe na leta kugira abavyari imbonera kure wamenyesheje kwinyifato imbonera kure muri aya masanamu itajanye n'imico n'ivyimviro vy'umugambwe uri ku butegetsi Sende FDD ishyirahamwe mpuzamakungu ONU imenyesha ko ayo masanamu ari ibimenyetso vy'ikibazo gikomeye cyane kurushiriza ishyirahamwe ONU rivuga kwa kamo nkako kabandanije gutegwa mu kwezi kose kwa kane ishyirahamwe ONU risaba leta y'u Burundi guhagarika gufata imbonera kure nk'umugwi ujejwe iterambere ry'abanyagihugu ishyirahamwe ONU imenyesha ko mu karere karanzwe n'ubwicanyi butagira uko buvugwa inshuro zitari nke akama ko gukokeza ubwicanyi katotegerezwa gutuma abantu babifata minenerwe ku yindi nguru yerekeye Burundi Perezida Petero Nkurunziza yagenye Honorable Isabelle Ndahayo kuba umushikiranganji mu biro vya Perezida jejwe ibibazo vy'umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika mu buseruko asubiriye Honorable Leontine Ndayizeye amakuru mu karere harabandanya uruja n'uruza rutera rugabanuka ku rubibe akarere kavugizo ku ruhande rw'u Burundi gahana na Kiriba Ondesi ku ruhande rwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo intandaro y'ico cuka ni nyoruzwa n'ubwicanyi korerwa abarundi muri iyi minsi n'imigwi yitwaje ibigwanisho ivyo vyemezwa n'umukuru w'umutumba avugizo wa zone Gatumba turi muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura umenyesheje amakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya nkadufitiye ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru
akarere kavugizo kari ku birometero 8 uvuye ku mugwa mukuru wa zone Gatumba gahanura bibe na zone ya Kiriba Ondesi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi mu bahaba bakorera ibikorwa byo kurima no kudandaza mu gihugu kibanye cha Kongo Mufasoni Harerimana Annonciata numwe mu barimira muri Kongo twamusanze ku mutumba wavugizo ariko yegeranye umwimbu yabwiye ijwi rya Amerika ingende baronka itongo ryo kurima hakurya Rusizi
ni Kongo ndarimirayo umuceri nkongera nkarimirayo n'inkore nyene byose n'ibiharage byose nkarimirayo yego
none ko muri Kongo ari mu kindi gihugu itongo rima muri kura
ndasega bakongomani cyangwa nk'abakoteshe bishitse naho nkabura amahera nk'abasaba nyene nkarima amatukarimira hamatukagabura
naho biri uko urujya n'uruza rwaba rw'abakongomani cyangwa rw'abarundi kuri uyu rwakiriba ondesi navugizo rutera rugabanuka nk'uko byemezwa n'umukuru w'umutumba wavugizo bukuru Felix inyuruzwa ry'abasore batatu mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka igihe bari bashoreye ibidanaza gukiriba bukeye babiri bagatorwa ari biziga ku rubibe niyo ntandaro yigabanuka ry'urujya n'uruza ku mpande zose nk'uko uwo mutegetsi abyemeza umufasoni Harerimana arimira muri Congo aremeza ko hari abahevye kuja kurima kubera ubwoba bw'ubugizi bwa nabi bukorwa n'abitwaje ibigwanisho yumva bavugwa ariko ataribonera n'amaso yiwe
yego ubwo bwoba burahari kuko uko twahora dukora turi beshi bamwe barahevye gukorayo abandi nabo baragenda kuko dufite y'imirima n'imiceri twarasaruye n'ubu mbere n'amatomate turasoroma nyene kuri kwane turagenda gukora yego
nta makuru umufise yuko hariho barundi bari hari hakujya sibigwanisho
twebwe ntabwo turababona kuko twumva hamwe ngo nakagwika abasumu kandi naho ngo kubara kagwika abagwanya ariko ntabo turigera tubona n'umunsi n'umwe
abanyavugizo na cyane cyane abagabo bahora baje kurimira muri Kirima Ondesi ubu babaye baratenyenya kujabuka hakujya Rusizi basaba kugira ikozwe kugira urujya n'uruza rubandanye ntirabampa Yohani numwe muri abo atera kamama leta ya Kongo n'u Burundi guhagurukira icyo kibazo cy'umutekano
igihe twumva bibwa tukumva mu mirima batwa bagiye baratwara mu bisanzwe twese biraturaba kuko sirikirasiyo y'umutekano twese iraturaba twegerenga akarere ka Kongo ni ukuvuga ariko tuba dukeneye umutekano kubera turahabyariye turahavukiye nka gende mvukira yaho nyine twifuza yuko leta ya Kongo n'iy'u Burundi bagiriranira imishyikirano kugira ngo bacungere neza uburere bwabo uko bwo babumeze
mu gihe amakuru ava mu ntara ya Kivu y'ubumanuko avuga ko abama banyuruje abantu kuri bibe Burundi buhana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arabagwanyi leta y'u Burundi ibicishije kubavugizi b'inzego z'umutekano yamishikiriza ko abo bahungabanya umutekano arabagizi ba nabi abantu batatu harimo umupatiri wa paruwasi gatolika yo mu Gatumba baranyurujwe n'abitwaje ibigwanisho haraheze indwi irenga imiryango yabo ntizindi irengero abo bitwaje ibigwanisho babakuye mu modoka yunguruza abantu bateze umutego mu ijoro ryo kugenekereza rya 9 kuno kwezi kwa 4 kwibarabara rya Bujumbura Gatumba umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurukiye yabwijwe rya Amerika kw'amatohoza kibandanya kugira hamenyekane yabo bantu bakamanganiye ivugizo kuri u Burundi buhana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
uruhagarara
urahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikuraga tw'imbere
ukwikekana
ehe mwishwanye tugasamara baradufye ta twese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanga ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba Tumeke binu byangare tubundi. Cyongira n'isinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje. Urukundo gukunda ruruta byose. Ibyo ukuri umusereko nanje nka umurengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwicwa rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu, isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza. Biyage n'abandi.
Radio y'u Amerika Washington DC. Inyuma y'iminsi itatu yari amaze yarabuze umusore w'imyaka 17 yo ku mutumba Masama muri komine Marangara intara ya Ngozi yari yatowe ikiziga ku mugoroba wo ku munsi wa mbere bene uwo musore bavuga ko bamuherutse ari mu mirimo y'umukuru w'umutumba amusinzikariza ubuzima amwagiriza kwiba igitoke umukuru w'umutumba Masama yaraye afashwe ku mvo z'amatohoza ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
Ku munsi wa gatanu w'indwi heze niho umusore w'imyaka 17 azwi ku izina rya Ndacyayisaba yafatwa uwo muyabaga yagezwa kwiba ibitoke umuryango wiwe uvuga ko amuherutse ari mu minwe y'umukuru w'umutumba Masama Ndayisenga Burahimu hari mbere yo gukubitwa n'imisore yamufashe n'uwo bari kumwe Mana Leo Francisco se uwo musore yashengeye niwe asigura uko byagenze
urupfu rwe rero cewe numvise ngo babafashe ngo bice gatoke n'indi muhungu Baje bafata baragiye basaka ibyo bitoke babibonye bacha babasaga kwibaraho bicare bacha barabafata barabirukanka no kwibara bacha bashira gukubita nta nsambo gwahabaye nakufanya kumana pia sichewe sichewe chanzo dare ingana oya baku mjeva kubita kusa kwenye sasa hii ndugu tumutag kujira saa mwe ikro wachana mishia koline haya jika koline kwenye ukura vya utunga nebuka abo nana sike utori jitina wala kubita
uomutama avgako umukuru umutumba yabanda nilije aho abandi bari bageze ijisho kuri uwo mwana akiri muzima ribari bayiryo
korina chakoriki ngo nimutanduza kuri amafaranga wa mwana aratujuta agenda aho kowe uwo bunda bose ari wa muterura kewe ahora ntari nagiye bamaje na sabicunde kwana senge hona senge tirekaze kumwanzura karaye ndabona bamukubise ba murembe ntaze kuba fatira ngaha kwa vyenje ndamurendu korina kibyi bate nahakire reka ndahagonda mukure korina shika mukuraho nikoni ari kitiga gitaye twari bari mu gishakisha ntawe ntawari ntawari gisize ngo rero bagitoye cyo kuambere sanani esamunani wa mutora aho bamurambise mu ishamba aho nyinshi twibwe se batari uko nkeka yari nyegeje ko munzi ngaho twari twahatungutse tukamubura hagara muri basamunani twinga kuri biri gato kumva ngo baramutoye
se wabona we nyene akababaro kari kose ataka ubutungane gukora
ke kwari kwa navuze tiyo namuduhe tumuhibe bitoke tumurihirije bitoke ambo kuvuga rero kubera kwabaze kutwereka mu byimbe yapfuye cyangwa ubutungane n'ubwo bushobora kwaba ukuntu bashobora kubigenza kuko n'ubwo kwe dushaka yuko mbese ashobora kutaguma ngaha ahantu maranga akagenda ruguru
uko umuryango w'uwashengeye ubyiganira ijwi rya Amerika niko n'abagejwe intwaro bavuga ko bavyiganiwe mvuye kure Jean Bosco umuhanuzi wa Mustanteri wa komine Maranga rajejwe iterambere niwe yakurikiranye iki kibazo
ejo kuwa mbere tumaze kubona twayuze gose kuri ikirindo cy'igipolisi yarasimbiyeyo nawe arabaraye umunsi wose arabura yagarutse niho badutelefona wa muntu tumubonye ari kiziga opeje yashishikaye andi matohoza aho twavuga yuko nko kukirindiro cya kigipolisi cyawe kuba muri komine Marangara ubu abari hose bashika batanu
umuhanuzi wa Mustanteri wa komine Marangara aje iterambere asaba abanyagihugu kuvavanura n'ingeso yo kwihanira
mu bisanzwe no mu nama z'umutekano twari tumaze igihe tubikora tukababwira ati iyo mumaze kubona muti hariho akantu kakagorane gahari mugira ni ingorane ikibazo n'umuntu ntiwihanire nico gituma inzego zihari n'ubu tukaba duhanura yuko abanyagihugu mu Marangara nk'akantu be nakugashitse yuko batokwihanira ahubwo bogerageza bakirukanka bagashikira ku nzego z'umutekano ziregereye na cyane cyane ko amazone yose ngo bafise ibinindiro y'abasirikare ku mazone
Jean Bosco mvuye kure umuhanuzi wa Mustanteri wa komine Marangara aje iterambere avuga ko yongeso yo kwihanira itarimenyerewe muri komine ya Marangara ingozi mu buraruko bw'u Burundi muri komine ya Marangara Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
imiryango ingana 40 y'abarundi yari yahungiye mu gihugu cya Tanzania niyo yahungutse muri komine ya Mishiha muraya mezi atandatu aheze muri yo miryango 21 niyo ku mutumba wa Mishiha uhana urubibe n'ico gihugu kibanye cyo Burundi abahungutse babwiye ijwi rya Amerika ko batashe kubera ubuzima bubi bari babayemo mu makambi y'impunzi ari muri Tanzania ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Salimana
Abo banyagihugu batahutse bose bavuye mu makambi y'impunzi atandukanye ari mu gihugu cya Tanzania nka bose bavuga ko bahisemo gutahuka kubera ko bari babayeho nabi muri ayo makambi Minani Maria ari muri abo bahungutse
nahonze mu 2015
wahungiye muhe kambi
hungiye mu nkambi ya Nyarugusu sendayi bacha baratwimura bacha batujana mutendere
mbega niki catumye wiyumvira guhunguka
niyo nkambi turi mu nyene ya mutendere ana tubayeho nabi njye baratsigabanije
abanjye atsinganike
twaradupokera injya zindwi zibiri bacha bazicamo kubiri kumva ni biri kumwe n'imboga n'amavuta n'umunyu n'ifu ibiro bine n'amagarama 500 gacu kumuntu gacu birya indwi zibiri umuntu imwe byaba bihetse iyindi ndwi ugaca wemera udafize rero gukora ako gafaranga kutadandaza uronka ikintu ufungura
rwasasare yabaye mu makamba atandukanye mu gihugu cya Tanzania ariko hose ubuzima bwamubereye bubi
jewe nashikiye muri Rumasi ngaho muri Tanzania bacha baratutwara muri Nyarugusu tuvuye muri Nyarugusu bace twimukira mu nkambi ija mutendera abandi yanduta yari yuzuye ngabo tugiye gupokera twabibona izo njya ntizadushisha indwi zibiri baduha nca ndiyumvira kutaha ntashye je banyakiriye neza nta ngorane
Habyarimana Sylvia aturetse imirire mibi n'amazu twabamwo ntiyatworohereza ubuzima wari wahunze cyane
nahunze kwa kiringo cya mbere hamwe bagumuka bumugambere hariya twari tubayeho nabo twari tubayeho mu buzu bumeze nabi imvura ikatunyagira abantu bamwe bagapfa nca duhitamo nyine umuntu ko zarigarukira gusa kuza nyine biragutera ingorane kubera ikambi ibigose turatoroka
Ufite hano wakiriwe gute?
Nta, nta kibazo cyabaye, abategetsi nyine barakwakira kama kawagita kashikiri wawe ho wasize.
Uwimana Ishati, by'umwihariko umukenyezi mu ikambi arahura n'ibindi bibazo yisangije.
Babona aho umuntu w'umukenyezi nka Jenai na Jenje nyine se na cyanye n'uwo muhiye, sanga nyine abantu babagabo nyine uri nk'umuntu w'umugore. Sanga abantu babagabo nyine emwe ngira ngo baratonda ni kuri burende boye gusiturirako. Gukorere nyine ibintu bitabaho nyine by'ubushurashuzi aca rero uvuga ati none je nkanje nyine nitahire sinzemererwe nabi mu nkambi
umutoni Latifa nawe ati
baje nko mu bintu byo gushurashura ibintu nyine byinshi kubera nyine ubukene bamwe baragwara abandi nyine bakamererwa nabi abandi bagatwara
Kajoro na Togi arongoye umutumba wa Mishi yari wakiriye abahungutse benshi aratubwira uko bakira Abarundi bahunguka bava mu gihugu cya Tanzania
twebashitse tumenyesha abamaze 10 abarongoye bucimire ko abonye umuntu ahungutse ko bashaza kumwanzura gatumushe mu rutonde tumwandike tangira raporo ko hari ingo zahungutse abaje tubahira nta kibazo
ibyabo mbega mwasigaye murabikurikirana kugira ngo ntihagire uwonona
neza cyane ndetse kanatsinda bahunze twabikurikirana ibyaho kugira ngo ntihagire abasoma babyiba abenshi bashaka kugira ngo babyitize cyangwa bigure kuguma twigisha bene igihugu ko umuntu azogura ikintu cy'umuntu yahunze ko azobayibwe kuko igihe azohungukira azoshika inji ashika mu ntuziwe
abageze intwaro muri komine ya Mishiha bavuga ko mu mezi atandatu aheze hamaze guhunguka ingo zingana 40 muri izo ngo zose ingo 21 ni izo ku mutumba wa Mishiha n'urube n'igihugu cya Tanzania Mishiha mu ntara yacanguze mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe n'amakuru ya video kuri telefone igendanwa
nayabona nte
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika
masegonda 60
yego na handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika
mu Burundi gitegereye itari gitasho rwaruka gwize kaminuza rurashomereye kubera ubuzi bukenye hamwe n'intureka ya politiki abatari bake bahitamwo kwijukira kurima mu ntumbero yo gutegura urwo rwaruka kugira rushobore kwibeshaho kwiteza imbere ikigo Kapadef kiri muri yo ntara kimenyesha ko chatanguye gutanga inyigisho zo kurima no korora mu buryo bwa kijambere mugenzi wacu Oriane Tangishaka yavuganye na Leonidas ntibi noneye icegera cy'umuyobozi w'ishyirahamwe Baz Jeunesse ryatanguje icyo kigo atangura avuga iryo shyirahamwe iryo ari ryo
n'ishyirahamwe zo guteza imbere ubumenyi n'ubworozi bukingira ibidukikije no guteza imbere urwaruka rikaba rikorera ibuta mu gifaransa ni Centre Pansat du Patrimoine Agricole pour le Développement Familial turaze aho duhereye ngene hameze kuko hari n'ubukene aba urwaruka aba banyeshuri bacu barakenye nta mafaranga bashobora kuronka yo gutanga ariko bituma inyigisho tuzitanga akacu tubande gusaba
mufasha bangahe none buri ayo mezi atatu twumvise mu bafasha ni bangahe mu bamufise muri cyo kigo
mu mezi atatu twa dufise abahungu 12 n'abakobwa 12 no kuvuga bose bazo bari 24 hanyuma ayo mezi atatu arangiye tugatanguza ikindi cyikero no kuvuga indi deuxième promotion
Barangije izo nyigisho bica bigenda gute nyuma y'ayo mezi atatu muri make
nyuma y'ayo mezi atatu baraheza bakakurikiranwa n'abigisha b'izindimo berigisha kurima bigisha korora bigisha gukingira ibidukikije babigisha ingene babungabunga umwimbu bazoheza babandanye bakurikirana kugeza aho tubona ko ubwo rwaruka rushoboye kwitunganya aho rubaye mu mihani wabo
kumenyeshuri wa kaminuza ashobora kwari katwumva iyo kwibaza ati ego na meza tatu muragenda kiga ni kwa gusa ati inyigisho mutanga ziteye zite arongera akaja ku ntebe y'ishure bigenda gute muri zo nyigisho neza na neza
icyo kibazo ni kibazo twibaje tugitangura kwiyumvira gutunganya umugambi ariko twafatiye uko tusanze tubibona niho tubaye niho tuba tubona barumuna bacu abana bacu bashiki bacu ubwo naho batandukanye mu byo rize naho bari bagejeje amashure mu buzima busanzwe barabusangiye basangiye ingorane basangiye n'ukugerageza kurondera hamwe icyo bafasha kugira ngo batunganye ubuzima bwabo ariko gituma nk'uko mwabyumvise muri aba 24 mu by'ukuri harimo 14 bagize ikintu bigira harimo abarangije kaminuza bafise impamyabushobozi cyangwa impamyabumenyi hakaba abarangije amashuri yisumbuye ashobora kubashyira mu mwuga wo kwigisha ariko badashoboye kuronka aho bigisha bashika 11 tugasanga rero muri abo 24 harimo 14 bari bafise ikintu bashobora gukora kuko bacigiye ariko batabonye ako kazi n'abandi rero batashoboye kugira amahirwe yo kwiga amashuri menshi ariko mu buzima busanzwe bakaba babusangiye nicyo gituma bababwiye kugira ngo tubashire hamwe na hamwe twarafashe umwanya wo kubasigurira kugira ngo bumve ko ari bamwe banangana muri iryo shuri barimwo bafise umwambaro umwe baba abahungu b'abakobwa umwambaro usa ibikoresho bimwe kandi biga bimwe aho duhereza tukabikora mu kuborohereza idini zo kwigisha turazivanga mu gifaransa no mu kirundi
imigambi mubafasha kugira ngo barangure batangure bibesheho ni nk'iyihe batangure baronka amafaranga
ubu intango ya mbere tubaha ikintu bahera ku nkungu bagiye kurangiza kubakira ingurube dushe tubahereza ingurube barangije kubakira inkoko nk'uko bavyize ngaho ku kigo dushe tubahereza inkoko mu by'ukurima turaheza tukabahereza imbuto n'umwavu hanyuma abigisha bakabasanga imuhira kubafasha kugira babikore nk'uko babikora bariko baraziga mu kigo kandi iyo bize mu kigo nk'uno munsi bukeye bagumye iwabo bakakora nk'ibyo bize mu kigo bakabikorera iwabo nicyo twita formation pratique baheza baca baza kubikora neza bafise umwanya ukwiye hanyuma uko indwi irangiye cyangwa indwi zirangiye bivanye n'uko abigisha babitunganije baraheza bakabasanga imuhira kuraba ko ariko babikora koko neza nk'uko bitekanijwe mu buhinga biga rero murumva ko bazogenda bafise mbere imbere y'uko barangiza bazoba bafise ingurube bazoba bafise inkoko bazoba bafise ibikoresho bazoba bafise kandi n'ingene bashobora gukurikiranwa mu buhinga bwo kurima no korora neza kuko abigisha dufise n'abantu bazigiye ufise imyaka mike kumenyera byo buri misa n'ubworozi afite imyaka 7 nabanze rero babizi kandi bitanga haba mu kigo haba no mukugendera imiryango ikisabo bana
ibindi bibazo kuri iki kigo reka twakire abanywanyi bijwe rya Amerika tuhere ku murongo kuri Innocent uratwumva
yego naye kaya ndagamurira yego twatse kuko wabona abanyeshuri bayagisha ari benshi ntibatoronka n'akazi ubu turebwe nka twebwe twarayigice turi iyo ngongaya nk'uwota nk'icyo shyirahamwe tujye kurema numvise barimo umuntu yabashyiramo canke yaracandika kugira natwe igihe cyo yungunganya hamwe mu bantu kuko ubu kwaruka kwinshi nta kazi bashyitse bakumwabayorera mu mabarabara nibasaba yuko niba bacagikana turatubwiye tujye dushyike he umuntu yungunganya hamwe mu bantu kitubarebe twobaho kuko ubuzi burakoye hano mu gisagara cya Bucumbura
ese Innocent arabajije ati mbega nk'ubu muri iryo shyirahamwe muri icyo kigo cya Kapadosi baracakira urwaruka nibabwira yuko naha ababisabye ni benshi si ukuvuga ko ari abo 24 gusa ku buryo nk'ubu tumaze kuronka urutonde rw'umugwi ugiye kuzokurikira umugwi urangize twari mu ntango twari twibwiye ko dushobora gutunganya inyigisho ku rwaruka rusumba icyo gitigiri ariko twasanze bitadushobokera mboneho n'akaryo k'umureka w'abashimi ibyo dukora ko bazoheza bakabyumva bakadufata mu mugongo kugira tujye tushobore kugura imiryango y'urwaruka rwinshi rero muri iyi minsi ntidushobora kwakira abandi bavuye kure murumva ko n'abahiga biga bataha ibyo haza biborohera kandi natwebwe ntibizotworohera icya kabiri ni uko twifuza kubakurikirana neza uwo mugwi mutoya ariko tuwukurikirane neza kugira ngo bikore neza iwabo none rero yoheza karema tuzoza turabyugura buke buke umugabo duhereye ku bari hafi dushobora gukurikirana mu mirima yabo bafite ngaha
kumbure ku batari hafi nk'uko bivuze ushobora mu kanya kutubwira bumwe mu buhinga tekinike mukoresha kugira ngo n'abandi bashobore gutangura kubwiyumvira kugira ngo bafashwe nabo aho baba bari batangure kubyiyumvira ariko mbere yaho reka tubandanye ku murongo twakire n'abandi banywanyi twakire Bosco ikibazo cyane cyiyumvira
cy'uko urabona nk'ubu abantu bize barabaye benshi cyane akaba atakazi gahari nta kundi iryo shyirahamwe ryajya rifasha abatize yo kwiragira mu gihugu cyose kugira ngo abo bize bafite amadiplome ariko babuze akazi baronkereho ukuntu bwo kwiyungunganya baca ubwenge bw'ukuntu bwo kwironderera ubuzima ahubwo nibasabe uburyo bwo kwira igihugu cyose kuko abakenye bize kandi bafite amadiplome ni benshi icyo kintu kidufashije bo bakoze cyane
ego murakoze uyu ukicuza ni cyiza natwe turagisangiye n'uyu mushinga naje kubaza ikibazo navuze nti nasebye intumbero niyo no muko dushikiriza ishyirahamwe ryacu mu mategeko twaravuze ko tuzoshobora gukora mu gihugu cyose muri kazoza rero duhera hasi tukabona ingene turiko turabikora tuzoheza tuje no mu gihugu cyose icumbiro rero icyo cyifuzo cyiwe turagisangiye agize ati nibasaba uburyo turiko turabusaba na mwebwe nk'ubu muriko muradufasha kumva ntitwamenyekana gusumba tukisununura mu buryo tuzoheza tuze turungura imbibe zaho dukorera
kuko icyo kibazo nari mbajije cyerekeye bumwe mu buhinga mwigisha mu bijyanye no kurima ni nk'ubuhe
hari ibintu bitoroshye duherako ibintu bitoroshye duherako ni ukumenya gutunganya umurima mutoya urabona mbere n'urwaruka niba bafite amatongo y'ibiyaga manini manini amatongo mato mato burya agatongo gatoya karanoroha gutunganya gusumba rininiya cyane cyane iyo ari mu ntango ako gatongo ni bagatunganya ni ukurondera ingene hashobora kuronka ibitabizo bikwiye ni ukuvuga gutunganya nzanyabarega neza gutunganya utuma two mu gikoni tumwe duto duto hanyuma gutunga ibitunga bito bito kumenya aho biba aho birangene haba hubakiwe neza ingene bigaburirwa ingene bivugwa ingene bashobora kugwiza umwimbu w'ibyo bitungwa hanyuma n'ingene dukoresha uwo mwavu muri iyo mirima ikindi dushimikira ko cyane ni ukujya hamwe abantu bagakorera hamwe ubwo rwaruka ku mutumba ni bane cyangwa batanu cyangwa batandatu muri ibyo bikorwa by'ukuba akabayanza akajya hamwe muri make rero navuga nti turahimiriza kugira ngo ibyigirije byo kuza gukora akazi kandi kudanuza duto duto kw'amatelefone rw'ibindi ahubwo baze barime ahantu bafise agasi kabo bagateza imbere ubuhinga rero cyane cyane bihera mu novuga nti mwihimiriza kugira duhindure zindiro ubwa kabiri tubikore twebwe nyene tutarinde abandi baza kubikora ko gwaruka rero niko ni cyumwe n'igisho tubaha cyane cyane hanyuma ubwo guhinga nuko biki kintu mu ishuri bagaca baza kugikora mu murima ubwo nyene aho nyene mu kigo kandi bagaca baza no kubukora iwabo hanyuma bagakurikiranwa n'abigisha
Bishote izwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu twabashije kuri isaha ahandi bo birero bigarukiye mwatumena Fidel Niyongabo kuri micro bifuje mwese kugira ibihe byiza